ukomeje kumva radijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, mu Burundi ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Nyiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Eugenia Mukankusi basuhuza, mbaha ikaze kuri radio yanyu mu makuru yacu yo kumugoroba. Ikipe ya Dynamo Basketball Club izahagararira Uburundi mu irushanwa rya Basketball Africa League Ball izagera muri Afurika y'Epfo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha.
Kwebwe nk'uko mubibona twabyakiriye neza cyane, twabifashe ko ari intambwe ikomeye cyane ikipe yacu yateye, akaba ari intambwe ikomeye cyane n'igihugu cyacu cyateye kubera dufata ko na ekipe iserukiye igihugu.
Uyu ni perezida w'ikipe Dynamo Basketball Club, Rukundo Jodas. Uwari umuyobozi utavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Chad Yaya Dilo yaguye mu irasana hagati y'abasirikare ba leta n'abamurindaga. Abantu byibura 24 bageragezaga kugera ku mugabane w'Uburayi bapfuye mu mafiriye mu majyaruguru ya Senegal ubwo ubwato barimo bwa ruhamye. Naho mu ntara ya Gaza, ingabo za Israeli zarashe zica abantu 104 hafi y'amakamyo yarimo imfashanyo kuri uyu wa kane. Hari makuru hamwe n'ayandi twabateguriye, ni mu kanya mugume hafi. Duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yabwiye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ko bimushotoye yabigabaho ibitero. Inkuru mugezweho na Frederic Nkundikije.
Uyu munsi kuwa kane, Putin yavuze ko ibihugu bikomeye byo mu burengero bw'isi bishobora gutuma haba ingwano y'ibigwanisho ruhonyanganda nucleaire mu gihe vyorungika abasirikare bavyo muri Ukraine gufasha icyo gihugu. Yavuze ko leta yiwe ifise ibigwanisho nk'ivyo bishobora kurasa ku matungo ivyo bihugu. Iyo ngwano yo muri Ukraine yatumye ingendanire hagati y'Uburusiya n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi yari yatanguye gutosekara kuva mu 1962 habaye uruhagarara rutewe n'ibigwanisho vya misile Uburusiya bwari bwashize muri Cuba hafi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si ubwa mbere Putin agize ico avuga ko hashobora kuba ingwano hagati y'ishirahamwe ryo mu bihugu vyo mu burengero bw'isi yishinze kugwaniza umwansi hamwe NATO hamwe n'Uburusiya. Yamara bubaye ubwa mbere uyu munsi kuwa kane avugira habona ivyerekeye ibigwanisho runyanganda vya nucleaire. Mu ijambo yashikirije inama nshingamateka, Putin afise imyaka 71 muri iki gihe yasubiye gutangaza ibirego yama yashikirije ko ibihugu vyo mu burengero bw'isi bifise imigambi yo guca intege igihugu ciwe no kukibuza gutera imbere. Yagabishije avuga ko ivyo bihugu bidategera ingaruka mbi zishobora guterwa n'imyifato yavyo yo kwisuka mu biraba igihugu ciwe. Muri iryo jambo ashikirije imbere y'amatora azi neza ko azotsinda, atekanijwe kuva ku igenekezo rya 15 gushika ku igenekezo rya 17 y'ukwezi kwa gatatu. Yashimagije intambwe igihugu ciwe cashitseko ku bijanye n'ubwinshi bw'ibigwanisho ruhonyanganda vya nucleaire.
Abantu byibura 24 bageragezaga kujya ku mugabane w'Uburayi baruhamye hafi y'amajyaruguru ya Senegal ubwo bwato barimo bw'ibiraga. Guverineri w'intara ya Saint Louis Aliune Badara Samba yavuze ko 2024 yabonetse ku vejo kwa gatatu. Ubwato bwaruhamye nyuma yo guhura n'ibibazo by'umwihariko mu gice kimeze nabi cyane cy'inkombe z'amajyaruguru ku cyambu cya Saint Louis aho uruzi rwa Senegal ruhurira n'inyanja ya Atlantika. Hazwi nk'ahantu haba imivumbi ikaze, kakaba n'akarere kabamo ibyondo cyane. Guverineri Samba ntiyavuze umubare w'abantu bataraboneka bari mu bwato, aho ababyiboneye bavuze ko bushobora kuba bwari butwaye abarenga 300. Uwo muyobozi yavuze ko habarusimbutse babashije kugera ku nkombe bari bivanze n'abaturage baho, bituma bitoroha kumenya umubare w'abari bari mu bwato. Abantu baragenda barushaho guhagurukira ku nkombe za Senegal. Abo ni Abanyafurika bahunga ubukene n'ubushomeri berekeza mu birwa bya Kanari. Aha niho hari icyambu bacaho binjira ku mugabane w'Uburayi.
Tujye noneho muri Chad, aho umunyepolitiki utavugaga rumwe na leta Yaya Dilo yahitanywe n'amasasu mu bushyamirane hagati y'abamurindaga n'abashinzwe umutekano. Nibyo Frederic Nkundikize ababwira.
uyo mwenye politiki ya ganda guwejo kumusi watatu igihe abantu bitwaje ibigwanisho batana mitwe n'abajeje umutekano nkuko byatangajwe n'umushikiri wa manza Omar Mahamat Kedelaye uyu munsi kwa kane inkoho zikomakomeye zarumvikanyije ku munsi wa gatatu ku murwa mukuru Njamena hafi ingoro y'umugambwe utavuga rumwe na leta wa Dilo abantu batari bake bari baguye mu bindi bitero byabaye mbere hafi ibiro by'abajejwe umutekano ubwo bwicanyi bubaye imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu watekanijwe mu kwezi kwa gatanu no mu kwezi kwa gatandatu ayo matora afite intumbero yo gusubiza igihugu ca Chade mu nzira ya demokrasi nyuma yaho habereye kudeta gisirikare mu myaka itatu iheze umutekano usanzwe wasubiye kugaruka kandi abanyagihugu basubiye ku mirimo yabo kuva mu gitondo cy'uyu munsi ejo ku munsi wa gatatu ingoro y'umugambwe utavuga rumwe na leta Without Borders urongowe na Dilo yari yakikujwe n'abajejwe umutekano leta Chad ejo ku munsi wa gatatu nyine yavuze ko abanywanyi b'uyu mugambwe bateye ibiro by'abajejwe umutekano nabo baca barivuna batangwa gutanga mitwe n'abanywanyi b'uyu mugambwe yavuze kandi ko abantu batari bake bahasize ubuzima
Ministeri y'ubuzima mu ntara ya Gaza iyobowe na Hamas yatangaje ko ingabo za Isiraheli zarashe zikica abanyepalestini 104 ubwo birukaga bagana ku makamyo yarimo imfashanyo kuri wa kane yavuze ko ari umunsi mubi wapfuyemo abantu benshi mu mezi hafi atanu y'intambara iyo ministeri yakomeje ivuga ko abantu barenga 750 bahakomerekeye ibyo bibaye nyuma yuko imiryango itanga imfashanyo irushijeho gutanga impuruza ku kiremwa muntu kimerewe nabi aho inzara inuma by'umwihariko mu majyaruguru ya Gaza gusahura amakamyo y'imfashanyo byigeze kuba mu majyaruguru ya Gaza aho abaturage bariye ibiryo by'amatungo yemwe n'ibyatsi bagerageza kwica isari umuvugizi wa Minisiteri y'ubuzima Ashraf Al-Kudra yavuze ko abantu 100 bishwe kandi ko abandi bakomerekejwe n'amasasu y'ingabo zafashe intara zibasiye abaturage aho bateraniye mu mujyi wa Nablus wa Gaza yabyise itsembatsemba uwabyiboneye yabwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP ko abantu 1000 biroshye ku makamyo yari hafi y'amatanki ya gisirikare yagize ati abasirikare barashe ku mbaga y'abantu uko bagendaga begera amatanki uyu cyakora yanze ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano bamwe mu banyayisiraeli bemeje ko abasirikare bari kuri amasasu ku banyepalestina bakatazaga bagana ku makamyo y'ibiribwa muri Gaza umwe yavuze ko abasirikare baketse ko bashobora kuhagirira kaga umuvugizi w'ibiro bya ministeri w'intebe wa Isiraeli Benjamin Netanyahu cyakora yavuze ko abantu benshi bapfuye bagonzwe n'amakamyo ubwayo yumvikanishije ko ari nyuma y'uko amakamyo y'imfashanyo yaramaze kurengerwa n'umubare munini w'abantu bashakaga kuyasahura
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi mugenzi wanjye Frederic Nkundikize harakoze kumfasha kubagezaho ni kuri radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com kuri YouTube na Facebook ni VOA Radio Yacu Amakuru n'ibiganiro vya radio yanyu ijwi rya Amerika agiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari ibya Afrika abasirikare barenga 240 bafungiye muri gereza y'intara za Bururi Ngozi Rumonge na Ruyigi kuva mu kwezi kwa mbere kuri mwaka leta y'u Burundi yasobanuye ko bafunze bazira kwanga kujya gufasha ingabo za Kongo kurwanya inyeshyamba z'umutwe wa MA 23 inkuru ya Eloge Wirikaneza
Amakuru ya Amerika yahawe n'amasoko yacu atandukanye yemeza ko haheze indwi zibiri abasirikare bafungiwe mu mahoro ya Bururi na Rumonge bumvirijwe n'abacamanza batse ntare ya gisirikare bumvirijwe aho bafungiwe kwa 12 ku kwezi baracyarindira ingingo ya sentare abafungiwe Bururi 21 na mu Rumonge 103 bahageze haraheze ukwezi kurenga bari bahagaritswe mu kwezi kwa 12 y'umwaka uheze nk'uko amasoko yacu azemeza mu rugira ngozi amasoko yegereye abasoda bafungiwe yatumenyesheje ko bahagaritswe itariki 9 z'ukwa 12 2023 abo mu rugi 34 bashikanywe itariki ya 17 ukwezi kwa mbere mu gihe 84 b'ingozi bajanyweyo ku maganekerezo ya 2022 na 2023 yuko kwezi nyene amasoko yacu yanashimangiye nanone ko abasirikare 118 bamaze kubwirwa na sentare ya gisirikare ko bazokomeza kuburana n'abafunzwe abo ba mbere bamenyeshejwe kwa 20 ku kwezi mu gihe mu rugi wa kabiri wahawe ayo makuru kwa 2022 nuko amasoko yegereye abafunzwe yabwiye bw'ijwi rya Amerika abasirikare bakurikiranywe ku byaha bibiri nyamukuru imigumuko no kwanga amategeko y'intambara umwe mu ntwazanga batashimye ko umwidondoro w'umenyekana avuga ko umusirikare yemerewe kwanga amategeko mu gihe abona ko atambo cyangwa impamvu zumvikana zituma yishora ku icumu reka na Maître Jean-Claude Niburumunsi umukuru w'igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe Kate Burundi rivugira abanyororo bavuga ko abasirikare yemerewe kwanga amategeko sinovuga ko ari bisanzwe ko umusirikare yanga itegeko ahawe n'abamutwara sinsanzwe nzi cyane ibijyanye n'igisirikare ariko ndumva ko kwanga itegeko bibaye ari bisanzwe ho hava haba akajagari ariko rero iyo itegeko ritanzwe rigaragaramo kurenga amategeko byeruye umusirikare arashobora kwanga icyo ahamagariwe gukora kuko anagikoze arahava akagihanirwa ibyo biri mu ngingo ya 31 y'igitabo mpanabyaha cy'u Burundi niko Maître Niburumunsi yatwandikiye mu butumwa bwanditse umwe muri abo basirikare niwe wenyine ijwi rya Amerika rimaze kumenya ko afite umwunganira Maître Niburumunsi yasanga ari uburenganzira batwe kuko mu gihe icyaha umunyororo yikekwa ko gishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka 20 n'irenga umuburanyi yabwirizwa kuronswa mushingwamanza n'inzego z'igihugu General de Brigade Gaspard Baratuza ajejwe imigenderanire no kumenyesha amakuru mu gisirikare cy'u Burundi twamwandikiye ntiyatwishura tumuhamagaye kuri telefone naho ntiyitabye ariko umwe muntu wazangabo ifite ryo hejuru yabwiye ijwi rya Amerika ati n'ibisanzwe birazwi ko hari abasirikare benshi bafunzwe bazira ukwanga kurwana na 2023 ariko kandi hari n'abanyuruje uburyo bugenewe intambara arabamaze no kwirukanwa mu gisirikare umushyiranganji yajejwe kwivuna abansi nawe nyine twamurondeye Alain Tribert Mutabazi yatwishuriye mu butumwa bwo kuri WhatsApp agira ati twatanze umuco igihe tugira ikiganiro ku bamenyeshamakuru mu kwa mbere 2024 ibyo mubajije nta byabayeho mwaritiranije ibintu canke nta makuru mufite atomoye uwo muco yatanze ijwi rya Amerika ajya uronkeye amajwi
uwo abaritwaye nazo nyinjije nabi bijyana ibisanzwe mu gisirikare birabaho bajya rero baca baheza bakosorwa yisunzwe amategeko cyo ta discipline militaire
Perezida Ibarita ndayishimiye kwa 2019 kwa 12 umwaka uheze yari yabitanze kumuco ndayishimiye ariko aremesha iganiro kirangiza umwaka aho ibinyamakuru n'abanyagihugu hari mu ntara ya Cankuzo mu buseruko
no mu wagenda aha kumutukura uraza gusanga abapfunzwe n'abari muri Somalia urasanga abapfunzwe hari abantu hamurunturuntu ubayi Congo uba Somalia uba Central Africa
Perezida Ishimwe yanavuze ko ari bisanzwe ko abasirikare b'Abarundi bagwa ku butaka bwa Congo barwanya 2023 naho hari ababinebagura asigura ko bariko bahangana n'iterabwoba
ingwano n'urukino rwo gupfa wanka gupfa n'ubumusodo cawitahira turatabarana muri Somalia turagenda mbe hoko mutatu baza ngombe ngo muri Somalia ntabahagwa muri Somalia turagenda Central Africa Uburundi buriko burafasha kugira turwanye iterabwoba ryo ku isi yose
mubazi ubuzima kandi harimo urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi imbonera ya kureza atende David abagabo babuze abahungu mu meza biraheze
kandi yarasanzwe ari mu bantu ba mbere bafata akabanza ka mbere mu kurango y'imbarakore ku mutumba n'ababyemeye rero bakagenda kenshi turabura irengero ryabo tukumva ati naka yarapfuye naka ntakiriho abagize amahirwe bakagaruka rero nibagina baduhaye amakuru nyine yatangira abandi yataye yagiye ku rugamba aho hakujya muri Congo ariko rero inyuma yo yaya mezi abiri tumenye ko umwana yapfuye ubutegetsi niwe twajye twumva umugambwe twihanitse ko kizerekera zira twogandara twarababaye twaratuntuye ni kuziranwa gusa
umunyamabanga mukuru wa tende DFDD Kevin Ndikuriye yo mu biganiro yamenyesha amakuru Bujumbura mu minsi iheze yaraziyamirije
birakiyegira bari batsimbonera kuri ari utuntu tw'udukoko nka kwe twege muri maki hari bari ngo umuguta none umuguta wumara iminsi 10 uparanga n'igihugutse imbonera kuri zagiye muri EDC kandi zigira byore iki kintu wowe babahaye aransumbya amakuru kuko je ntabyo narinzi muri Congo twebwe cyo tuzari ingabo z'u Burundi
naho ingabo za EAC zavanywe muri Congo kuva mu mpera ya 2023 u Burundi bacafite yo abasirikare ugataka ka Congo baharurwa mu batayindwi icyo gihugu cyatinyanye amasezerano na Congo yo gutabara naho uburenganzira ingabo z'u Burundi kwinjira muri Congo uko zibyifuje umusirikare aguye mu mabanga y'akazi hanze y'igihugu nk'urugero muri Somalia abasigwa biwe baronswa agaciro k'$50,000 by'amadolari ya Amerika mu mafaranga y'amaru Burundi hafatiwe ku rugero rwo kuvunja muri banki mu gihe ayangana uko nyene yahabwa leta na jiru rya Amerika yabashije kumenya ku byerekeye abagwa muri Congo kuko atamasezerano azwi yerekana uko bashumbushwa ero yurika neza ijwi rya Amerika
mu Burundi muri komine Mutimbuzi hari umugabo ukiri muto uvura amarozi akoresheje imiti ya gakondo aho aba abantu bamwita muganga inkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'amwanyi wayo mu Burundi murayigezweho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda aratangira hatubwira uyu muganga udasanzwe inkuru nziza Jamari
numugabo w'imyaka 40 yahoze akora akazi k'ubushoferi ava ku mutumba Sauve wo muri commune Mumba intara ya Ngozi ugeze ku muhana haba ku mutumba Ntegarukare muri commune Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura ubona abantu batari bake muri ico kibanza bamwe baratunze hanze abandi bicaye kudutebe tureture turi mu kazu akoreramwo Jean Marie Nkurunziza nawe yicaye ku gatebe kisheze imbere yabo hejuru ni ruhande yiwe hamanitse imita koresha muri abo baraho hari bamwe baje kwivuza abazanye abana babo ubona ko bakiri bato cyane baje kubavuza abakuze baje kwivuza ubwabo abaje gusuzumisha ko umuti yabahaye wabakijijishano n'abandi bahagaze ariko bararaba batamariwe akanya gato gahera ni kubona ngaho imoto zururutse abantu hari n'abaza n'imodokari zabo abenshi baza n'abavyeyi bahetse abana bakiri bato bari mu rugero rw'inzoya hamwe rero n'imiyabaga n'abakuze haba ku ruhande rw'igitsina gabo n'igitsina gore mu Burundi bimenyerewe ko abavuza bene iyo miti kama araba babahumuye
urabona ko namukuye kwa muganga yari byanze hanyuma wa mwana kiramate
kenda je kwa tachira
adachira urumva bicabigorana abana ako rero mukuka koresha koresha aka
abone abagwanyi bicaye mu kazu akoreramwo kugira ngo abapime Jean Marie Nkurunziza mu gupima abagwayi bamwituye abwira umugwayi agacira mate ku kiganza ciwe na wagashiramwo agafu ubona ko gasa n'icyatsi kibisi nkuko twavyiboneye ufise ibyo bita ishano nk'indwara ya mate ari mu kiganza cy'umugwayi aca hinduka amaraso ku utari ifise nawe nta na kimwe gihinduka tumubajije n'ibyo byakora n'amareba yatubwiye ko ibyo akora ari miti kama
jewe nta kintu gihamuye nkoresha urabona ko nkoresha ibyatsi ndakoresha sharubo active iyi niyo duhingura ndakoresha umuti w'ibyatsi kugira ngo uyu niwo kuvura ibintu by'ishano nkawukora neza nkakoresha umuti w'ifu nawo nyene ukavura ibintu by'ishano cyangwa nkavura igitigu
amaze kutubwira uko twegereye ababanyi abaje kwivuza abaje gusuzumisha n'abandi bibereye mu kazi kabo ariko bigeze kwivuriza iwe bose bavuga ko uwo Jean Marie Nkurunziza abavura bagakira
ibihumbi 2020 ishano ryari ryarangiriye nabi ndagerageza kuja kwa muganga hashoboka mbere no muri kirana ragezeyo ariko bakambira ko shangwa na fiste hanyuma uyu muganga nyene we havuye amba hafi arankurikirana
tubagiye kandi abantu bamubona n'abamwivuza ko uyu mugabo Jean Marie Nkurunziza biboneka ko akiri muto atobara umupfumo bose bavuga ko atavyo baramubona ko canke ngo agira n'ikimenyetso cyo bibereka
uyu muganga wacu si umupfumu kandi kitwereka ko atari n'umupfumu ntigera duha umuti utongerewe kandi ibyongeye atuvurira ku mugaragaro bose babona
uwavuga ko ari umupfumu yoba yihenze cyane gose
impano y'uwo mugabo ituma yirukirwa n'abagwayi ishano batari bake kandi bavuye imihingo yose ngo yayikuye kuba yararihawe bimutera kugira ubushakashatsi
ikikorwa cy'ubuvuzi ntabwo nacigiye ngaha nacigiye mu gihugu cy'u Rwanda ndakiga ndahera ku giti ivoka icyatsi imana yaremye nkamenya ati igikora muri ubu buryo
tumubajije nimba uko kuvura kwiwe kutagira ingaruka mbi ku magara y'abantu yatubwiye ko imiti bafise urugero bayitanga ko kandi ko imiti kamwe umugore atayifashe nabi itagira ingaruka ku magara kuko iba yavuye mu bimera ahubwo ko yitwararika kumenya nimba umugwayi amwituye yoba yabanje kujya kwa muganga ivyo bikemezwa n'uyu mubanyi wiwe
haraza abarenze cyane kandi niyo barenze ikintu nkunze kumva vuze wewe ababaza ati mwaciye kwa muganga harabamubwira ati ntitwaciye kwa muganga arabarabira nyimba cyo bari iryo shano nyimba cyo bari giki arabarabira hamari buze akenshi abahaye impanuro yo guca babandanya kwa muganga
Jean Marie Nkurunziza avuga ko ubu Uyu mwuga wo kuvuza imiti kama umubeshejeho unamutungiye n'umuryango.
Muri uwo mwuga wo kuvura by'ukuri umuryango urabayeho na jewe ndabayeho nta kibazo na kimwe ndafite ahantu mba bivanye nuko nakurikiranye uwo mwuga wo kuvura nta ngorane n'imwe.
Ku munsi abamwitura bari hagati y'abantu 150 canke nabarenga nkuko yabitubwiye uwapimye wese na watangi 2000 by'amafaranga y'amarundi. Urotsi ndwara y'ishano n'isumu ngo hari n'izindi ndwara avura nk'umusipa igitigu n'ibindi.
Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Ku wa gatanu w'icyumweru gitaha, Ijwi ry'Amerika rizatangira kubagezaho urukurikirane rw'inkuru n'ibiganiro byihariye bireba abagore n'abakobwa. Ubuyobozi bw'Ijwi ry'Amerika bwifuza ko abakobwa n'abagore, abafasoni n'abigeme bagira uruhare rufatika muri programu z'ikirundi n'ikinyarwanda. Muri kiganiro mugenzi wacu Diane Nahazwe yagiranye na Etienne Karekezi, umuyobozi wa serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda y'Ijwi ry'Amerika, yasobanuye umwihariko w'icyo kiganiro gishya.
Ni muri wa gatanu ikiganiro cy'abagore, abafasoni, abakobwa, abigeme, twifuza ko mwagiramo uruhare rukomeye, mukagira urugwiro, mwisanzuye, mwisanga, mukungurana ibitekerezo haba ku buzima bwanyu, haba ku mibereho yanyu, ingorane muhura nazo, uko muzikuramo, n'ibindi bibazo bidasanzwe abagabo batamenya ariko mwe mwihariye. Twifuza ko uwo mwanya mwawubona mukaganira mwisanzuye mufite urugwiro.
Icyo kiganiro kizoza kirashimikira ku buzima butandukanye, hariho umwihariko wacu utandukanye n'ibindi biganiro byahabaye ku Ijwi ry'Amerika ga Etienne Biraba abagore n'abakobwa.
Umwihariko urahari Diane, n'umwihariko twavuga ko ari mushya tumaze kubona uruhare rw'abagore, abafasoni, abigeme n'abakobwa mu buzima busanzwe, haba mu muryango, haba mu gihugu hose, uruhare rwabo ntegereranwa, uruhare rwabo n'umwihariko ukomeye twifuza no kuri Amerika ko twawushimangira ukumvikana n'abatawuzi bakawumenya, ariko cyane cyane twifuza ko umwihariko wabo bawivugira ubwabo mu magambo yabo, babwira bagenzi babo, baganira ku buryo burambuye, muri make bisanzuye kandi bisanga.
Abamenyeshamakuru bazobasanga aho bari, bazohamagara, ikiganiro kizoba gitunganije gute?
Ni ikiganiro twifuza ko abanyamakuru bacu babasanga aho batuye iwabo, aho bakorera, aho biga, aho bagenda, muri make tuzaba tubasanga iwanyu aho muri, kugira ngo mudusangize uko mubaho, mudusangize ibyo mwagezeho, mudusangize n'ibibazo, ingorane cyangwa se ibigeragezo muha nabyo mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Tuzabasanga iwanyu mutwereke uko mumeze nta kwihishira, natwe kandi tuzabasohoreza ubutumwa bwanyu, tuzabagereza ijambo ryanyu aho butagera, ariko kandi icyo twifuza nuko tuzarisangiza abandi, abagore, abafasoni, abigeme, abakobwa nkamwe aho bari hose. Ndavuga ku mitumba iwanyu, ku misozi cyangwa se mu nkambi cyangwa se mu mijyi cyangwa se mu mirima, mu mashuri n'ahandi henshi, twumva ko Ijwi ryanyu aho muri itabasha kugera kuri benshi.
Etienne Karekezi, muri Makenya kuwa gatanu rero tuzokugurira kuki ku Ijwi ry'Amerika, muducire ku masonga make kugira ngo duhonje abari ko baratwumviriza ntibazoshikwe n'ikiganiro cya mbere.
Muri make Diane, navuga ko dutangira cyane ku bagore bari mu mirimo yabo, ubundi tutarizwe ku buryo burambuye, ariko ari imirimo twumva ko n'abandi aho bari bayikomerezaho cyangwa se bakayifatiraho. Tuzaganira n'abagore bakora imirimo y'isuku mu mujyi wa Kigali, nibo tuganira kuri wa gatanu, batubwire akazi kabo, batuganirize uko bakora, uko babaho, nuko abangikanya akazi kabo n'imiryango yabo. Ese ako kazi kabo karabatunze? Ni akazi kabahesha ishema? Ni akazi kabahesha icyubahiro? N'ibibazo nk'ibyo nibyo twavuga kandi ko n'abandi mwese aho muri tuzabasanga iwanyu, naho mukorera, naho mugenda.
Etienne Karekezi mutwari gisata c'ikirundi n'ikinyarwanda ku ijuru ry'America tubashimire kuri buno butumwa muhaye abatwumva kandi tukizera ko bazobwitaba mwakoze kwemera ko tuyaga
ndagushimikira nawe Diane kandi nawe nk'umwigeme n'umukobwa nawe dizereza ko ubwo butumwa mu biganiro byose ugenda ukora umunsi ku wundi uzakomeza kubishimikiraho uzakomeza kubigenderaho wibutsa bagenzi bawe ko bakwitabira gahunda zacu umunsi ku wundi
cyane gose umunsi mwiza
twese Diane
barakoze rero Etienne Karekezi na Diane Ninahazwe mu mvise rero iyo programu nshya kwa gatanu w'iki cyumweru murararitswe ntikizabacike. Reka rero dukomeze noneho mu makuru ya siporo. Ikipe ya Dynamo Basketball Club izahagararira Uburundi mu irushanwa rya Basketball Africa League Ball izagera muri Afrika y'Epfo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Ni ku nshuro ya kane ball igiye kuba. Uburundi buri mu itsinda ryiswe Karahari rizakinira mu mujyi wa Pretoria. Andi makipe ari mu itsinda harimo Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo, Pedro do Rwanda ya yo muri Angola na Faith Union Sport do Rabat yo muri Maroc. Umukino rero wa mbere wa Dynamo uzaba ku itariki ya 9 kwezi kwa gatatu. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na perezida wa Dynamo Basketball Club Rukundo Jean Dassin amubaza uko ikipe ihagaze nuko bakiriye gukina muri ball 2024.
Kwebwe nkuko mubibona twavyakiriye neza cyane, twabifashe ko ari intambwe ikomeye cyane ikipe yacu yateye, akaba ari intambwe ikomeye cyane n'igihugu cyacu cyateye kubera tufata ko na ekipe iserukiye igihugu. Ntitwari tubyiteze ijana ku ijana ko tuzushika tugeze, mugabo twarabona yuko imyiteguro twagize ingene twakinye ntitwatangaye bibaye, ariko twari tuzi yuko ari igikorwa gikomeye cyane kitoroshe. Twari tuzi ko bishobora kuba n'uko bidashobora kuba, mugabo tuzatubona birebaye kubera ishyaka n'abategura ekipe bari bashyize twabyakiriye neza, byaraturyoheye cyane.
Mu bijyanye n'imyiteguro, dore ko imikino yo mu itsinda rya Karahari ikipe ya Dynamo irimo izatangira ku wa gatandatu w'icyumweru gitaha. Ku bakunzi b'umukino wa basketball haba mu Burundi cyangwa se ahandi bashyigikiye iyi kipe yanyu, mwababwira ko imyiteguro yifashe ite?
Ku bakunzi umugwi wa Dynamo n'abakunzi ba basket mu Burundi, kubabwira ko umugwi bifashe neza cyane. Abakinnyi bamaze ukwezi babana mu cyo bita camp, babana bitegura gatatu ku munsi, dokituma zose zagenze neza, zashyitse ata bakaba bamaranye igihe ubu baramenyeranye gukinira hamwe, mukoci mushasha akaba barameranye nabo. Donc ekipe kushikubimeze neza, turiteguye kabisa kuja gukina muri iki gice kurikira.
Imache ya mbere izoba itariki 9 y'umugwi Dynamo izahuza n'ikipe ya Cape Town Tigers yaho mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Muri iryo tsinda kandi harimo indi kipe Club Atletico Petro do Luanda. Iyi ni kipe y'ikigugu, ikipe imaze kugira ku mikino ya nyuma myinshi muri iyo mikino ya ball. Hari ndetse n'ikipe ya Faith Union Sport de Rabat yo muri Maroc. Ugereranije uko ubona aya makipe, amahirwe y'ikipe ya Dynamo urabona angana ate bwana Rukundo?
Amahirwe y'ikipe ya Dynamo ni menshi, turazi ekipe zose, turabona ko tuzizi, turakurikiranira hafi ingene bagiye barikomeza. Natwe twarikomeje, ekipe ya Cape Town twarakinye mu gice giheruka, nivyo twarabonye ingene bakina, baranadutsinze ariko badutsinze natwe twatwabatsinze cyane, bagaruka kubera ubugene tutari twikomeje ubuherero buto buto nivo ya kucaje. Mugabo si ekipe turi duteye ubwoba, ekipe ya Petro do Rwanda nivyo ni ekipe ikomeye, tubona ko ariyo ishobora kuba tuzohiganwa cyane. Mugabo izindi zose kuri zone twebwe Karahari turimo, turabona ko dufite amahirwe manini, nta nimwe tubona dutinya ko tutoshobora gutsinda. Dufite ekipe y'abana bakiri bato kandi bakomeye, twarimenyereje bikwiye, amamatchi menshi kurusha amamatchi yahora akinwa muri ball. Ubu nk'uko mwabibonye barahinduye sisiteme bakina amamatchi, icyo bita rero tu urumva ekipe imwe muri zo zokina amamatchi atandatu, izo sabarewe kwa ekipi izo tinda izo wale ekipe ikomeye fizikuma kugira ngo ikinizo machi zose ishowe kutinda mo nyishi mwizu na hatu turabona kote trimu ekipe zivishowe
turagushimiye kuri makuru ya sporu n'imikino dushimira n'abandi mwese mwari muduteza amatwi tubararikira n'ibindi biganiro mukomeze kugira ibihe byiza.